Mukiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika muri iki gitondo twaraganiye na Professor Leonce Ndikumana yigisha kuri Kaminuza ya Massachusetts Amherst akaba yigisha ivyerekeye ubutunzi akaba jejwe n'ubushakashatsi mu vyerekeye imigambi yerekeye akarere ka Afrika kuri yo Kaminuza ya Massachusetts Amherst ku gitabo Professor Leonce wanditse ufatanije na James Boyce version yo mu gifaransa muherutse gusohora yitwa La Dette Odieuse de l'Afrique no bivuga nko mu kirundi amadeni mabi atafashije ibyo yaragenewe muri Afrika amadeni yafashwe na mareta y'ibihugu byo muri Afrika wodukira kumayange kubatazi neza ibyerekeye iki kibazo mu gitabo mwanditse ingene mwihweje iki kibazo gikomeye cyane muri make
urakoze kumpakanya kugira ngo tuganire n'abari ko baratwumviriza nkaba ndabahakaze nkuko bivuze twe n'umushinga ntahe James Boyce waranditse igitabo kiraba ibintu by'amadeni ya Afrika n'ingene yoba yarateje imbere Afrika cyangwa atateje imbere Afrika icyo gitabo bwa mbere cyari cyasohotse mu Cyongereza muri 11 haze imyaka ibiri hanyuma ubu rero version mu Gifaransa yarasohotse twarayirangije officiellement muri Senegal mu yigari heze mu Gifaransa cyitwa La Dette Odieuse de l'Afrique comment l'endettement et la fuite des capitaux a saigné un continent no kuvuga umuntu yokisigura nko bivuze avuga yuko amadeni ibihugu bya Afrika byaguranije hanze mugabo atafashije mu iterambere ingena ahubwo yafashije mu kongereza ubutunzi bw'abayanyuruje hanyuma mugabo ibihugu bya Afrika bikabandanya biri hayo madeni muri iki gitabo rero mu ncamake ico no vuga tuvugamwo ivuga yuko icambere usomye mu bintu bandika kuri Afrika ari mu bitabo ari mu binyamakuru hari ibintu bitatu twetwerekana ko atari mu byo batwigisha kuri Afrika
Professor Leonce imbere ko mubandanya kuvyerekeye ico gitabo nari kumwe na Diane Nininahazwe ari ibujumbura akaba umwanya dafise muni mugabe yashaka kubabaza akabazo imbere yuko agenda imbere ko tubandanya iki kiganiro mugashora kumwishura Diane murashaka kubaza ico kibazo
ego rekanda ngurenda mutse professeur Leonce kanda mushimya cyane kuri ico gitabo yaje ko ni gitabo n'urumenge kizofasha Afrika mu mitari biki ndumenyesha makuru kwibonesha asanzwe no kwikirana hagufi ku bintu by'iterambere byo mu Burundi ibibazo mfise ahanini ni ibibazo bibiri ika mbere harabaye professeur inama rukokoma mu kwa gatandatu mu mwaka wa hira iriyo i Janeiro aho abantu bakorera ingene iby'iterambere birama vyoba mu bihugu vyose aratarutse ahanini kuvya Afrika ibihugu vyarutse baravuga biti birashaka gufasha Afrika mu kwiteza imbere ariko nuko kwiteza imbere n'ubundi baguma bavuga yuko bazotanga amahera bazotanga ifashanyo bakagaruka kuco bita economie verte kugira ngo tuyikoreshe cane ngaha iwacu muri Afrika mbega ivyo vyose ntibona tugabira ayo mahera bariko yashaka kuduha ariho n'ayandi numva akicitwa madette odieuse ngaha muri Afrika bitazaba biduteza inyuma ako bibandanya biduteza imbere ica kabiri naco nashaka kubaza ndabiye kuri ico gitabo nkafatira no kuvyo mushanze mukora muri igisha cane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi muraraba n'iby'iterambere muri bino bihugu vya development muri Afrika aho musanze muri kuri ivyo bintu umwigisha hakogwa iki kugira ngo ayo madeni agabanuke cyane nimba naho ayamaze gufatwa yari yaramaze gufatwa abo bandi bayafashe ntateze imbere Afrika ariko bakaza teza imbere abo bayafashe twebwe tukiri bato la jeunesse d'aujourd'hui et tout de kwishura ivyo tutakunze dushaka Afrika iteye imbere ariko none bizogenda gute ko duteye imbere hariho amadeni odieuse yariwe n'abo tutazi kandi rigoye no gukurikirana hakogwa iki hama ahanini nashimikiye ko muri n'umwigisha muri kaminuza yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari benshi bajya bava igani no mihingo myinshi atari abirabure gusa atari abanyafurika gusa ariko n'abazungu mbega none muri ivyo bintu icyo no kwita interculturel ibigendanire usanga yabaye hagati y'abatandukanye buraya afrika he bagahurira hamwe ntaco fashwa biciye muri izo nyinshi zitandukanye muhereza abantu bajya bava igani no kugira ngo twese hamwe turabe ingene tuzamura afrika aho mvuze tuzamura afrika mumbe cyane uruhara rw'abakiri bato kuko jewe yavuze les dettes odieuses de l'afrique sindi kondera babagiye sindi kondera babakadasi bafite n'abandi bandi ariko ndabahanini twebwe tuzosigara turabyishura twebwe bariye tukazosigara turishura dukore iki hakogwa iki kugira ngo les dettes odieuses zabanye ntizije zigire impact kugaruka ngubu uwo biciye muri iyo echange y'amaculture atandukanye biciye muri iyo echange y'ibintu byinshi bitandukanye sinzi ikibazo twanje twari nkutwo
ibibazo biryoshe rwose ni nk'uko woba warasomye igitabo mbona byinshi kabisa birimwo muri iki gitabo uronsa akanya uzogisome kuko navuze kidati carasohotse kandi ndosa akanya ndoshobora kurungika mu makopi mu Burundi nk'abayakeneye babigure ikibazo ca mbere nk'uko wabivuze ni ikibazo gihambaye cyane muri iyi minsi muri Nations Unies no mu mashyirahamwe yo mu mahanga mahanga hariho ukuntu bariko barakomeza cyane cyane ikintu kirekeye la croissance verte no kuvuga kugwanya ibintu byo gusambura environnement iterambere ntirihonya amashamba ntirihonya amazi n'ibyo dukoresha mu kuzana electricité ntibizane icuka kibi aricyo twita police hanyuma muri izo namazagizwe baravuze yuko nibigo bitembere biriyemeza ko byokongereza imfashanyo kuri Afrika n'ibindi bihugu biriko biratera imbere kugira ngo ishobore kujya kuri iyo croissance verte wabajije kirahambaye cyane none iyo mfashanyo izodufasha gutera imbere ko mbona n'imfashanyo toronse mu myaka heze kenshi turiko tuvuga yuko zitadufashije gutera imbere ica mbere kandi kica kijana n'ibibazo bindi kwakurikiranira kugira ngo iyo mfashanyo batwemereye nubwo bayitwemereye uretse nuko kenshi bemera imfashanyo ntibayitange niyo boyitanga kugira ngo ikorere guteza imbere Afrika hari ibitezwa kuba ica mbere hatezwa kuba ico twita transparent muri gestion y'amahera yinjira mu bihugu byose ico twe tuvuga muri igitabo kandi nibaza ko abatwumviriza bose bokumva nuko iyo leta iguranya amahera cyangwa ikaronka amahera y'imfashanyo ayo mafaranga nayo abanyagihugu kuko nibo bazoyariha abana babo nibo bazoyariha nico gituma rero ingene ayo mahera akoreshwa iyo avuye abanyagihugu bateza kumenya ingene ariko arakoresha ingore ibihugu biriko biratera imbere byama bigira nuko ingene leta ikora abanyagihugu ntibamenye ingene bikogwa leta ntibamenye amahera akoresha yava kandi ari amahera y'abanyagihugu icambere rero twe tuvuga ko gitendewe nuko systeme ya gestion y'amahera ya leta yaba ifashanyo yaba amadeni yotezwa kumenyeshwa mu banyagihugu bakamenya amaproje ya leta ariko arakogwa yariyo amahera iyo yavuye nikizovamo icari ikindi tuvuga muri iki gitabo nuko ku madeni yose ibihugu byafashe hatezwa kuba icyo twita audit audit urabye n'amashyira hamwe yo muri prive umwaka uheze abakontable bateza kwerekana ingene entreprise yakoze bakayiha aba auditeur bakodit bakavuga ati amahera yinjiye naya ayasohotse naya inyungu ni mu bihugu rero naho nyene hatezwa kuba systeme ya audit ya madeni ya leta iyo systeme ya audit ya madeni ya leta yaramaze kuba mu bihugu bimwe bimwe mu gihugu cha Equateur muri Amerika Latine baragize systeme ya audit icyo gihugu cyaragize inyungu nyinshi cyane kuko benshi abari baguranya amahera icyo gihugu batashobora kubona amahera iyo yagiye bace bayahana ubu uye vuba igihugu cha Norvege giherereye gufata itegeko yuko cyo nyene kizogira audit ya madeni giha ibihugu biriko biratera imbere twibaza rero yuko systeme ya audit ya madeni ya leta itaza kuba standardize ikaba ikintu cama kiba systematiquement mu bihugu byose cyo rero nico cyonatuma bashobora kumenya bati amahera yafashije leta amahera yafashije mu iterambere nayahe amadeni atafashije mu iterambere nayahe ayo madeni atakoze iby'iterambere y'igihugu ayo madeni abanyagihugu bakabiyamiriza ntibayarihe ikindi tuvuga nuko la societe civile iteza kuronka uburyo ubwigenge kugira ngo ishobore kumenyesha abanyagihugu ibiriko biragenda mu gihugu ingene ama politiki ya leta ariko araba abariko barafasha igihugu abaribo imaproje bariko barakora yari nico cyonyine cyofasha yuko leta yumva neza kabisa yuko iriko ikorera abanyagihugu leta n'umukozi w'abanyagihugu ico kintu rero nibaza ko bategetse benshi bataracunga yuko leta ikorera abanyagihugu yuko leta iza gutanga le compte igaha le compte y'abanyagihugu.
Kuba ariko baratwumviriza turiko tuganira na Professor Leonce Ndikumana yigisha kuri Kaminuza ya Massachusetts Amherst akaba yanonose ibyerekeye ubutunzi akaba ibyo yigisha kuri iyo universite akaba herutse yaranditse igitabo ku madeni mabi atagiriye akamaro abanyafrika yafashwe n'amaleta y'ibihugu byo muri Afrika mu kiringo cy'imyaka 40 irangiye mwariko muravuga amaleta ibyo yashobora gukora kugira ngo yiyamirize ayo madeni atakoze neza taco yamaze mbwa muntu yitegereje ibyo byose byova ku bategetsi duhise muri Afrika boba bafise ku mutima ineza y'abanyafrika kandi boba bakurikiza intwari ibereye haba mu by'ubutunzi na politiki kubona baguma ahubwo bagumye mu migozi y'ayo madeni naho wo yabahebera baguma bagaruka byacitse nk'ico no kwita mu gifaransa addiction niki he mubona cokogwa kugira ngo ivyo muri ko muravuga bishobore kuba aho boshobora gufata izo ngingo zo kureka kuriha madeni nkaye
ico nagomba kubanza kuvuga nuko mu bisanzwe deni ziyongora nama entreprise prive akoresha amadeni ya mabanki kugira ngo rero igihugu kigurana amahera hanze singorane ahubwo ni byiza kugira ngo igihugu gishobora kuronka aho kigurana ingorane ni gihe ayo mahera leta iguranije akoreshejwe nabi ntashobore kuronka inyungu ntashobore guteza imbere igihugu ntashobore guteza imbere mwimbu ni nacyo gituma leta icyura ingene ishobora kuyariha mu myaka aho rero niho hari ingorane ingorane n'ukuntu amahera aba yaguranije kugira ngo akore ama project atakoreshwe icyo yategekanirijwe ugasanga leta irabuza amahera y'ukujya kuyariha igihe hageze kuyariha iyo niyo ngorane ibihugu biriko byatera imbere bifite
toraronse byagoranye ku buhinga bw'ivyuma Jidas yihu ndi mpundu ari ibujumbura yize ibyerekeye ubutunzi Jidas naho tashobye kuronka kanya ko gukurikirana kwera ubuhinga bw'ivyuma professeur Leon Sarika aravuga ku gitabo yanditse yasohoye version yacu y'igifaransa La dette odieuse de l'Afrique ivuga ku madeni mabi atagiriye akamaro ibihugu byo muri Afrika ahubwo amafaranga yari yafashwe muri amadeni yose yasubiye hanze mu byasubije inyuma Afrika aho gutera imbere arakabazo mwa mufise mwoshura kubaza ibyerekeye icyo gitabo ciwe nico kibazo yanonosoye
ego akabazo nalifise karikajanye nayo madeni ibihugu bikomakomeye zarutura iriha ibihugu bikenye nk'ubucu Burundi nanifuza kubaza uwo mwigisha wo muri za kaminuza mbega ayo madeni iyo ibihugu bikomakomeye biyatanze zoba bitanga ayahe makondisiyo mu kutanga ayo madeni boba basaba iki nta makondisiyo basaba
urakoze kubaza icyo kibazo ni ikibazo gihambaye kuko icyo nubanza kukumenyesha nuko amahera amaleta y'ibihugu biriko biratera imbere agurana usanga ari ubwoko bubiri hari amadeni ava mu maleta yandi y'ibihugu bishuditse canke mu mashirahamwe ya Banque Mondiale ya FMI n'ibiki ayo na madeni cyo bita amadeni public de source public mugabo hariho na madeni ibihugu bishobora kugurana ava ku ba créanciers privés nka ma banque commerciale ayo rero afise ama conditions différentes ama conditions musanzwe ama institutions internationales nka Banque Mondiale Banque Africaine de Développement canke FMI yo arafise ama conditions aboneka neza ko mu makondisi bakunda gutanga n'ukwerekana yuko hariho iproject iri kwirakogwa hanyuma igihe amahera amaze gutangwa hakaba hariho ico twita monitoring no kuvuga gukurikirana ibiriko birarangwa muri iyo project hanyuma bgafasha n'igihugu kugira ngo kizoshore gusubiza ayo mafaranga mu byerekeye amadeni ava mu mabanke prive biragwe no kumenya kenshi uwatanze iyo deni kuko kenshi amadeni ashobora kuba atanzwe n'amabanke menshi amakondisiyo rero acagora kumenya kuko amabanke prive ica barondera cyonyene no kugira inyungu igihe abona yuko harimo inyungu ayo mahera yibwa tibwa ingorane si yayo kuko kenshi amadeni atazwe n'amabanke prive usanga afite garanti public y'ibihugu bindi canke amashirahamwe international nka za Banque Mondiale ingorane cyane kuko usanga nta transparency na ntoyi iriho mu madeni ava mu sector prive urumva rero amakondisiyo aratanye biva kuwa yatanze deni
Jidas mwanyuzwe
ego nanyuzwe mugabo narifise kindi cyumviro n'ikibazo mbaza kandi ibihugu byarutura mu gutanga amadeni ku bihugu bikenye ubwo ndabishyira cyane inyungu zazo gusa gusumba inyungu ziraba ibyo bihugu bikenye ubwo ntisumbere inyungu zazo gusa
ego urakoze gose icyo ni ikibazo tunavuga cyane muri iki gitabo nkuko navuze ari amashyirahamwe international nka za Banque Mondiale FMI n'ibiki amakondisiyoni diferente n'igihe aba ari igihugu ku kindi kuko ibihugu ku bindi cyo bita le credit bilatero usanga nkuko wabivuze ama intere inyungu z'icyo gihugu kiro kiratanga amadeni usanga kenshi ari byo bijya imbere nico gituma nko muri igitabo turavuga cyane histoire y'igihugu cya Congo ingene igihugu cya Congo cyakimiye amadeni kuri regime ya Mobutu ari uko yarashigikiwe n'ibihugu biteye imbere byo muri monde capitaliste kubera byashaka yuko abafasha kugwanya communisme muri Afrika icyo gihe rero urumva amakondisiyo yabyo nuko abashigikira muri iyo ngwano control communisme ayakoresha ku byo gutera imbere atayakoresha mu byo gutera imbere icyo cyari kibazo cyabo n'igihe babona yuko ariko arayanyuruza ariko aratunga kurusha igihugu bobo ntangorane byabatera tanke ariko arabafasha mu bya politike yabo iyo rero ni ngorane cyane tuvuga kuko icyo gihe abanyagihugu batatu basigara bari hamadeni kandi ayo madeni atigeze afasha igihugu igihe bari ko barayafata
ni kiganiro gikomeye ku kibazo gikomeye cyane ata muntu yoshobora kukirangiza mu masaha n'iminsi yamara ni kibazo tuzobandanya tuganira kuko ni kibazo nkora mutima ku vyerekeye akarere ka Afrika n'iterambere ryako twari kumwe na professeur Leonce Ndikumana umwigisha kuri kaminuza ya Massachusetts Amherst akaba yanonose ivyerekeye butunzi akaba jejwe n'ubushakashatsi ku vyerekeye imigambi yerekeye akarere ka Afrika kuri iyo shure kaminuza ya Massachusetts twashoboye kuronka Diane Nininahazwe akora kuri radio Honesha FM mu Burundi yashoboye kubaza ibibazo ubundi yashoboye kubaza ibibazo ni Gildas Yihundi Mpundu akurikirana ibibazo vyerekeye ubutunzi akabare n'umumenyesha makuru ari Bujumbura turabashimiye cyane kuri kiganiro murakoze
murakoze